Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3. Mu shora no kudukwirakwiza ku Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'Isatu wa Kaburungu, radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ejo ku munsi wa gatatu. Burundi ufise umushikiranganji wa mbere mushasha, Gervais Ndirakuca, yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro hagati umutekano n'iterambere ry'amakomine. Yasubiriye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni. Mu bandi bategetsi bahinduwe ni Gabriel Nizigama, yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe ibya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu. Yasubiriwe na Colonel Aloise Sindayihura, yahora ajejwe ibijanye n'iperereza ry'igihugu. Muri kigihe rero abarundi hamwe n'abahinga mu vyereke politike barabandanya gushikiriza ukuntu bakiriye iryo hindurwa ry'ubutegetsi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye abashikiranganji babiri bakurikiranye hafi politike y'u Burundi. Turi kumwe n'umuganwa Ildefonse Rugema avugira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Muri aho Ildefonse Rugema.
Ego me turaho mushinganahe nkurikije.
Nanyimpore sangwe umushikiranganji wa mbere mushasha naho mu Bwongereza.
Emwe urumva birahuriranye natwe duhereka kuronka umushikiranganji mushasha mu Bwongereza.
Ni vyiza cane rwose.
Antoni, yego.
Turi kumwe kandi n'umukuru mugambwe Savanya Frode Buclaver, Pierre Claver Nahimana. Muri aho mushikiranganji Nahimana.
Amahoro neza Frederic.
Muri aho murakobeye.
Ego cyane n'amahoro.
Namwe musangwe umushikiranganji wa mbere mushasha. Reka rero dutangure kuri wowe mushikiranganji Nahimana. Muri iki gihe turiko turavuga n'abarundi bose bariteze ko leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakuca ishobora gutangazwa igihe icyo ari cyo cyose. Iyo leta muyiteze kwiki? Mushikiranganji Nahimana mwingaho. Ndabona Nahimana telefone yiwe ibaye nk'icika, ariko reka tuje no kumushikiranganji Rugema na hari kure mu Bwongereza atubwire ukuntu bakiriye ihindagurika ry'abategetsi bamwe yamwe na leta nshasha yitezwe muri iki gihe. Ivyo bintu vyifashe gute muri iki gihe? Mwa yakiriye gute iyo leta nshasha?
Ego me murakoze kuduha ijambo. Ego naho turi mu mahanga ibintu biba mu gihugu cyacu turabikurikiranira hafi, hanyuma tukaba tubona yuko habaye impinduka ikomeye kuko urwego rw'umushikiranganji wa mbere ni urwego rukomeye cyane mu gihugu. Hanyuma rero ingene twabyakiriye, murazi neza yuko ari ibintu byatanguye kuvugwa nk'ibihuha, nk'insaku, nk'ibintu menga bizoba atari byo. hanyuma rero mugabo amajambo yashikijwe n'umukuru w'igihugu ego yarerekanye neza yuko hari bitagenda neza hanyuma mugabo rero murazi yuko hari ingorane twovuga zoba ziri mu mugambwe CNDD-FDD izo ngorane rero mu bisanzwe ingorane z'umugambwe ntawo zitiranya n'ingorane z'igihugu muri rusangi aricyo gituma tubona neza yuko iyo mpinduka yabaye yoba yabaye cyane cyane mu mugambwe uri ku butegetsi
aho mushaka kuvuga gute mushaka kuvuga iki
aho nshatse kuvuga yuko hoba habaye kutumvikana mu mugambwe uri ku butegetsi kuko nk'iyo umuntu baravuze ati nk'uyo mu general Guillaume Bunyoni yuko bamwikeka yuko ashobora kuri ku butegetsi izo rero ni ibintu byagiye biravugwa gutyo ego hama bisa nuko n'umukuru w'igihugu asa nu nuwabicije mu mugabo ntadudurire ko izina ariko rero mu gihe bakuye warasanzwe yikekwa byashyizerekana neza yuko ari we yari kwaragirizwa irikwa ry'ubutegetsi
muri ko muvuga ko zabari indyane ziri hagati y'uwo mugambwe
ego niko tuzibaza kuko nitubona neza ingene umuntu avuye mu wundi mugambwe yushaka ku ugambararira umukuru w'igihugu ava muri uwo mugambwe biragoye nibaza yuko hariho ukuntu tubona yuko abatwara umugambwe hariho ukuntu iyo umukuru w'igihugu afashe ingingo kuneza y'abarundi kuneza y'igihugu atwara umenga hari uko avuguruzwa ibyo rero byagiye biraba ni ibintu abantu bagiye babona bukebuke mugabo bihava bije habona hari nushatse kuvuga ari kwiyuko ari ingorane zuba zari mu mugambwe utwara kuko nibiboneka neza ingene umuntu yoba ari vuye mu wundi mugambwe yoshobora kwigenza nk'uko wubagirije amakosa yoba yarigenje aho niho nashaka kwerekana neza yuko iyi mpinduka yabaye cyane cyane bafatiye mu bakuru b'umugambwe aha sinovuga yuko hoba harabaye nk'uru kugena uwo mushikiranganje wa mbere mushasha nitwibaza yuko abava mu yindi migambwe boba barafise icyo bayivuga ko ibyo byabaye ingingo ivuye mu mugambwe utwara
reka n'umushyanahe Fie Claver aragira icyavuze ku kuri icyo kibazo ariko imbere yaho nashaka ndamubaze ukuntu yakiriye nawe nyine iryo hindurwa ry'ubutegetsi ry'abategetsi bamwe bamwe turazi ko hariho hitezwe ko leta nayo nyine ihinduka nashaka mutubwire mushyirantahe Pierre Claver mutubwire Nahimana ukuntu mwakiriye iryo hindurwa ry'abategetsi turazi ko hariho nk'uko umushyirantahe Rugema bivuze ukuntu byanugwanugwa ko hashobora kuba hari uruhagararo eka icuka kibi hagati y'abategetsi bakuru mu Burundi tuga ku ijambo mushya ntahe Nahimana
ebo twebwe turi mu gihugu ngo mugambwe sonya kudibu turakurikirana cyane ibiba mu gihugu kuva umukuru w'igihugu ahari ubu agiye ku butegetsi yamye akoranya abakuru b'imigambwe cyane cyane yatubwira yuko amaze kubona yuko mu gihugu hariho intambamyi zikomeye kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere Jenerali tubwiye angatari gace aratubwira yuko anabona yuko hariho n'abarundi bunyine baba intambari ku iterambere ry'igihugu. Kandi namwe bo mwarabikurikiranye mwarabonye yuko mwagiye murakurikirana yuko hariho ingorane zitari zike zerekeye ubutunzi mu gihugu. Ibyo rero igihugu kimeze gutyo nkumbure hariho ingorane z'ubutunzi zikomeye nk'uko twagiye turabikurikirana, ibibazo ntibibura kandi biba byinshi kuko abanyagihugu baba bakenye bakamererwa nabi. Utwara igihugu rero urumva na wene birakugora cyane rwose.
Muri ko muvuga ko izo ndyaneze zishobora kuba zavutse mushya nawe na Imana.
Ibyo twumvise nuko n'umukuru w'igihugu ya Munisezi yavuze ati je ndabona hari abantu basa n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Izo yarayivuze neza cyane ntose ngo mugambwe sanga Frode twarasohoye itangazo rivuga riti naho hari ingorane zimeze gute ibyo kunda yuko mu kuntambwe tugeze ko bica mu nzira mwe nizo zo gutembagaza ubutegetsi.
Ariko murabye ikintu mushya nahe Pierre Claver Nahimana murabye ikintu ko da ibibazo indyane hagati mu bategetsi zoba zunyuwe n'ibibazo bihari mu gihugu nk'ubu ubukene mu gihugu. Ivyo nivyo muriko murashaka kuvuga?
Ego nivyo kuri kuko ivyo turabizi si mu Burundi honyene. Iyo habonetse mu gihugu cyacu muri mwene bihugu byacu bikenye turabyumva no mu Buraya n'ahandi, y'igihugu kigiye mu bukene mwene busikara ingorane mwene izi usanga rero mu butegetsi haduka icuka kiti. Ibyo turamaze kubibona hatari hake n'u Burundi tubaza yuko ari uko byagenze. Hari hamaze iminsi havugwa ibibazo byerekeye gutwara nabi, korupsiyo n'ibindi. Urumva rero iyo ubukene bugeze ngaho hashaduka rero ibintu mbenijwe urabona rero mu buryo basayibaza biva kuki. Urumva rero umukuru w'igihugu muri iki gihe yaradomye no kurutoke hari abantu batuma ibintu byose biba. Rero ibi byarabibaye uko agena uwundi mushikiranganji wa mbere. Ibintu bitangaje cyane rwose, bitangaje kuko ibintu abari biteze kwiga harakenewe ko haba ihinduka. Nibyo rero byarabibaye. Icyo twizera ni uko nk'ubundi ruhinduka ryoshika ku bintu birama nkumbure igihugu kigatura agahengwe. Nkumbure kuri ibibazo tuvuga n'iterambere hakaboneka yuko igihugu kiri kukiratera imbere, ubutunzi bukiyongera n'ahandi bitageze gutyo. Urumva abarundi bose bagira ibihinduka ntacyo byatumariye.
Tugarutse kuri mwebwe Idefonse Rugema, twavuze mu ntango kuyo leta irindiwe muri iki gihe. Murashaka kutubwira ikintu mwifuza ko abagize iyo leta bo kwihutira cyangwa ubwa mbere namere mutubwira ukuntu iyo leta mwifuza yo bimeze?
Ego nibaza yuko ingorane nk'uko umutumire turi kumwe abivuze, hari ingorane zikomeye cyane z'ubukene mu gihugu. Ibyo bikerekana neza yuko hariho ingorane, murazi ko dusanzwe turi no mu zindi ngorane z'uko hariho abarundi bari hanze y'igihugu nta umenya ikibabuza gutaha, hariho ibintu byinshi byo gukora muri iki gihe. Urumva rero turiko turabona yuko umukuru w'igihugu ariko ashaka kugira umugwi w'abafaso n'abashingantahe bashobora kumufasha gutwara uko abyifuza ku neza y'abarundi. Aha rero icyo twosaba ni uko hatowe impinduka gusa, ugasanga umuntu asubira iwundi kugira aze kugira bya bindi canke ntihagire akarusho kahaba. Twifuza rero yuko howe impinduka ije kuneza abarundi bose aha rero ico twa nariko ndavuga ni kubijanye n'ubukene bubaye ndanse mu gihugu cacu imigambi y'umukuru w'igihugu yuguhimiriza abanyagihugu kwironderera bikije mu burimyi mu bworozi n'ibindi iyo migambi ni myiza cyane niyo gushikira hanyuma ikindi naco ni ibibazo bijanye nabo umukuru w'igihugu avuga yuko batamushyigikira canke bamwononera mu migambi ariko arakora yo guteza imbere igihugu aha dushatse kuvuga nk'abikekwa yuko basahura itunga rya leta iyo mpinduka rero abo bashikiranganji bashasha umushikiranganji wa mbere niwe ufatiye ya mbere kugira akorane n'abantu bakorera kuneza abanyagihugu
Ildefonse Rwema hariho abantu benshi bavuga ko ico kibazo ari kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi amaleta yose yamaza azashaka kucicarira ariko bikaba utwiro twose tukaba imfa gusa ku bwanyu hoko guki kugira ngo gusesagura amatungo y'igihugu weka kurya ibiturire bigirwe umuziro
ibyo n'ukuri burya mu kirundi bavuga ati umweru uvuye ubukuru ugakwira hose ibyo bintu murabona iyo bari kubaragwanya ibiturire ukabona bagiye kugwanya upolisi mutoya ahagarara ku ibarabara nabo nyine usanga agashara katamukwiye hanyuma ugasanga iyo giriye igiturire cy'amayeri igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri nibyo abagize amakosa ariko umusuma umuntu yonona itunga ry'igihugu suyo wonona itunga ry'igihugu ntibajye bari hejuru kuko ntitubona na rimwe bafata uwononye itunga ry'igihugu ari hejuru ngo bamushyire imbere y'intahe abanyagihugu babibone izo nizo zubikwiye gukogwa abantu tukabona yuko by'ukuri abantu bafite amatungo y'umurengera bitaboneka neza aho bayakura abo bantu kugira igihindutse abo bantu bakabashira imbere y'ubutungane kuko ni ibintu byoroshe no gutohoza uri umushikiranganji umushahara uronkabira urazwi uri umukozi wese wa leta umushahara uronka urazwi muri ico gihe rero nibaza yuko ndashaka kugwanya kurya ibiturire gusaba ibitungwa ry'igihugu byohera hejuru gome bikajaniranya n'abari hasi kuko burya iyo ugutwara akwese ingendo atariyo hari igihe nawe uvuga uti n'uwunkurira arabikora ibyo rero nibyo byishe igihugu kandi abagwa mu mpore cyane n'abanyagihugu kuko urabye ayo matungo y'umurengera benshi usanga bafise ukaraba umunyagihugu akeneye bike ugasanga n'ukuri hariho ukuntu abo bantu bari hejuru baba biciye ubuzima bw'abantu batari bake mu
gihugu ikibazo cya ruswa cyo kurya ibiturire ikacu kugenza amatungo ya leta n'ikibazo gihambaye cyane rwose abatetsi bose bamashira umugambi imbere wo kwigwanya reka tuje ku mushyirantahe Nahimana nawe nyine mushyirantahe Nahimana ndabona telefone iwe itarasubira kugaruka tukiri kuri wewe mushyirantahe Defense Rugema none ku bwanyu nk'abo bagize iyo leta boba ari bande kenshi na kenshi umugambi uri ku butegetsi niwo ugena abantu baba abashikiranganji muri rusange ariko aho usanga kenshi na kenshi hariho abategetsi bafata inkingo eka yo kwagura agashyiramo abandi nk'uko abategetsi bamwe ariko barabisaba ikintu abantu abashikiranganji bifuza ko bagize leta bo bari bande
gomeye icya mbere na mbere cyo n'abarundi babushitse bamushatse kuvuga abashingantahe n'abafasoni babishoboye aha rero washaka ndacishamo mvuge hari ikintu nibaza ko ari nta kibi ntambamye kurusha kuba inyishu yingene ibibanza by'ubushikiranganje byo zotangwa ibi bintu z'ukuraba egomera murazi yuko haje ibintu by'amakota etnike ibintu byazivangura rya moko ibyo bintu nibaza yuko wifatira ko cyaragiye mu bibizo ashingiro ntaho byanga mugabo n'ukuri ico dusaba nuko buraba umurundi abishoboye hama ikini naco bakaraba cyane cyane hamvuga umugambi uri ku butegetsi ntubandanye wigungira ko ubutegetsi barabe mu yindi migambwe barabe yuko hari ababishoboye nabo nyine babashire muri iyo murwo rwego rwo bashikiranganje kugira barabe abarundi b'ukuri abarundi bagende ijambo abarundi bagende ukuri n'ubutungane kandi murazi ibibanza by'ubushikiranganje ni kibanza kitaraba cyane cyane politiki mwe kiraba ni bimwe bavuga yuko ubu umutekinisiye ubu umuntu bagushize imbere kuko hari ibyo ushoboye sukubiza mu mugambwe na kacankuriya mugabo babona yuko hari ibyo ushoboye mu bwenge ufise
egomereka
nibindi
nivyiza reka tuje no ku no kumushyira ntahe na Imana nawe nyina gica tubwiye ikintu mwiteze kuri iyo leta n'ikihe hari ibintu mwifuza iyo leta yoza irangura bwa mbere na mbere
ego naze hi ya uguhindura ni byiza mugabo ntibikwiye kuko urahindura ukazana ahantu bacha bahangana nibibazo byari bisanzwe bihari bikomeye ibibazo rero bihari cyane cyane turabona ibibazo byerekeye ubutunzi abantu bose benshi bariduga yuko bakenye hariho n'ibibazo bya politiki hariho n'ibibazo by'imigendere n'ibindi bivugu hari ibibazo byinshi burya usanga leta ije cyane yari ihari yateza guhangana nabyo rero nkumbure turazi twese yuko umukuru w'igihugu yarahira ariko arindikwa hari ibintu byinshi yavuze azokorera abanyagihugu bazokorera igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga mu gushyiraho leta cyangwa mu gushyiraho ubutegetsi buzotwara bufatikanije n'iyo leta bisaba yuko abo bantu bose baba biyumvamwo iyo politiki iyo porogaramu iyo migambi yemereye abanyagihugu bakabyumvikana muri icyo gihe bashobora kubikora sabo mu mugambwe wiwe gusa kuri vya politike byerekeye umutekano ibyerekeye ubutunzi ibyerekeye imigenzo n'ibindi bihugumba n'ibibazo bikomeye cyane cyose umbure bisaba yuko umukuru w'igihugu arondera hirya no hino atari mu mugambwe wiwe gusa kandi bakemeranya bose yuko iyo ntumbero bayifashe kugira ngo bagerageze gucorera hamwe bose bari kumwe inyishu z'ibyo bibazo bitageze gutyo ngo babyumve kimwe ntibikunda n'ubundi nabo woshiraho wobaheze birashobora ko nabo woshiraho ibyo bibazo bibananira babifatikanije n'abandi bantu benshi abarundi benshi bakomeye muri mwene ibyo bibazo bashobora kuvuga bati ibibazo tubyicarire gutya mu minsi izoza bizobe byatoye umuti
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabrice Habimana mwiriwe neza
yego mwaramutse
mwaramutse neza muri hega Habimana
ndi hano mu Rwanda i Kigali mu karere ka Gasabo
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ihindagurwa ry'abategetsi bamwe bamwe mu Burundi kandi hitezwe na leta nshasha duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
murakoze cyane ku ijambo n'umwanya kuba mwafashe umwanya wo gutegura ikiganiro mu by'ukuri ngenda ntabwo nenda muri byinshi nashaka kubaza abo batumirwa mu icyo kiganiro mwabatumiyemo kuri ibibazo bikurikira ese kuba perezida Ndayishimiye yaratsinze gufata icyemezo akabarinda ubwo ajya kubivugira mu migani mu nsengero n'ahandi hatandukanye ko hari bamwe mu bari kumunaniza bikaba ko ari ugutinya ko yafata icyemezo kigateza ikibazo igihugu kandi nka perezida yarabifitiye n'ububasha kuba yakweguza umuntu akamukora umwanya yari arimo ikindi cya kabiri nshaka kubaza abangira bose baraza gufatanya kugira ngo badusobanure neza. Kimwe cyaka kubaza nkaba nagira ngo musobanurire ukijyanye no kuba ya atigeze asabwa muri yombi kugira ngo akurwe iperereza kujya yakekwaho kuba ayari umuntu utegereza guhirika ubutegetsi cyangwa se kugambanira ubutegetsi akoze kudeta. Ese ntabwo azakorwa ubutabera kugira ngo abashe gukurikiranwa cyangwa se afite ububasha bwo kuba atakurikiranwa. Ikindi cya gatatu nkaba ngira ngo tubaze ese mu gihe yaba kidegende aho ngaho mu baturage se abaturage bo mwaba mwize ko afite umutekano ku buryo yaba atagifite bamwe mu bantu bakoranaga nawe bagiye kongera kwiyunganya byibuze bakabona ubundi kudeta ikaba yakorwa. Kandi muri Afurika tuzi ko neza tumaze kugera kuri demokarasi ndetse nta bintu byo gufata ubutegetsi binyuze mu ntambara bizongera kubaho. Murakoze.
Murakoze Habimana. Reka mushyirantahe Nahimana ce hirya no hino ibibazo mushikirije mu kanya gatoya mugire mutange imfunyafunyo nyinshi muduha duga ku ijambo mushikirantahe Nahimana.
Kuko kimvuga neza cyane cyane kubera bigeze neza nabi nusubizamo neza ikibazo.
Ikibazo cya mbere ni uko yavuze ko perezida yabanje gutangaza icyo cyuka kibi abo yise bihanganye bashaka kugira kudeta kandi ashobora kuba ari ingingo yo gufata zo gukura cyane kwegezayo abo yibaza ko boba ari intambamyi. Ahandi naho yabajije ko mu gihe wakuweyo acidegenza umutekano ntushobora kubandanya uhungabana ko ashobora kuba afise n'abandi abanyagihugu bamushyigikiye.
Umukuru w'igihugu ku byo tuzi arafise ububasha buhagije bwo kugira ngo ashobore guhindura ibintu. Iyo ariko aravuga ati hariho abantu b'ibihangange nibyo muri iki gihugu cyacu turabizi neza yuko cyaritaraze kahise igihugu cyacu nakubu usanga bivugwa yuko abategetsi bakuru bakuru abasirikare n'abasirikare manini ibyo n'ibintu barahise bakitaba ibihangange ibihangange urumva afashe ingingati ndiko ndahangana n'ibibazo bikomeye uku n'ukuku ivyo bihangange itegereza kumva yuko dukenera gukurikiza guhangana n'ivyo bibazo binyishu bihugu baza by'ubukene n'ibindi urumva yaba yamaze gufata intumbero. Ibyo arabirengana abirenganye je navuze nti aca rero ashyiraho intwaro yo guhangana na mwene ibyo bibazo abifashe gusaganye kuko abarundi hariho abarundi bari hanze hariho abarundi bari mu gihugu batari gusaba umuganga batari abasirikare
ariko
turafata na ibyo bihangange bumva hari abasirikare bose bavuga ko ari ibihangange basize bakunda kubivuga ashaka ariko abasirikare bavuga cyane kuri ibihangange.
Reka tujyane ku mushyirantahe
abahinga basize tuvuga abahinga ari abahinga ari abasirikare bose bavuga ibihangange.
Ndabona umurongo rimwe rimwe utamera neza ndumva hacamwo ikaparazite nyinshi cyane rwose. Reka tujyane ku mushyirantahe Idefonse Rugema nawe nyine agira icyo avuze ku ishure ku bibazo bya Fabrice Habimana. Mwategereye ibibazo nka byose?
Ego me ndagerageza kubyishura nibaza ko ego ntagira icyo ntishe murambwira.
Yego.
Ego me ikibazo abajije ibibazo yabajije bisa ni ibibazo byiza cyane bisa washaka n'ibyo twari guhera ko kuko ubuga intwaro gutwara igihugu murazi ko bitoroshe arico gituma ngira kuva na kera burya hariho ibanga mu ntwaro ibanga ryo gutwara. Egume kubona ibyo bintu byatanguye kuvugwa nk'ubusa urusaku nk'ibihuha nk'ibiki ibyo nibaza ko bitagenze neza atariko byari kugenda niko ndabyiyumvira kuko umukuru w'igihugu arafise ubasha bwo gukoranya aba abo yizeye abo batwarira bamufasha gutwara kugira ibibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ibibazo bikomeye nk'ibyo babanze kubyiga bitarinze kuja ahabona bitarinze kuvugwa nk'ibintu umenga si byo aha rero nibaza yuko kuba harabaye ikintu aho gufasha abanyagihugu kumva ingorane z'igihugu bishobora gutuma ahubwo haba icuka kibi mu banyagihugu aha rero ngira sibi kunegura iyo habaye ikosa naho yoba ari umukuru w'igihugu twibaza yuko ibyo bintu bitari kuvugwa ingingo zari gufatwa imbere y'uko ibyo bintu bibanza kuvugwa nk'isako ariko rero kubera byamaze kuba nta kintu ubucu kwitondera nk'uko uyo yabajije ikibazo nuko nihaba harabaye amakosa by'ukuri uhindura ni kimwe mugabo nihaba hari amakosa n'abayakoze bakaba bazwi icyo kurikira ni uko borengutswe imbere y'intahe bagahanwa bakurikije amategeko ibyo nabyo nibaza yuko ari ibindi bintu bishobora gutuma abantu bagira icyo batinye ku ntwaro umuntu ntiyadukize ibintu bigende ari uko ariko hakurikizwa amategeko ntihabe nk'ikintu cyo kuvuga ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane murazi neza yuko amakudeta bamaze kuba mu gihugu kenshi yamahitana ubuzima bw'abanyagihugu bakagwa mu mporero ibi rero n'ibintu byo kwitondera bikatomogwa neza icyakozwe cya mbere ni uko basubirije umushikiranganji wa mbere
iyo ni intambwe ikomeye nk'uko mubivuze
nibyo dushaka kumenya ingene bizogenda
reka duhe n'ijambo ubundi munywanyi wa radiyo Ijwi ry'Amerika Twagirayezu Marcel mwiriwe neza
mwiriweho Frederic
muraho murakomeye
yego turakomeye mperereye i Kigali mu Rwanda
nziza
ndashaka kubaza abatumirwa ni ikibazo kimwe urabona premier ministre na president bakomoka mu ishyaka rimwe cyangwa se mu mugambwe umwe nk'uko mu kirundi bivugwa kuba mu myaka ibiri yari ishize haragaragayemo utuntu nk'utu tw'utunenge tugeraho umwe ashaka gukorera kudeta mugenzi we ni ikibazo ndetse nkatwe abanyagihugu n'ababanyi n'abaturanyi babo tubonamo nk'ikibazo none nkabaza abatumirwa si ikimenyetso cy'uko mu ishyaka ubwabo hari n'amacakubiri ese kuyobora igihugu ishyaka ukomokamo ry'ubwaryo ritari mu bwumvikane ahari iterambere ryapfa korohera perezida ni izihe nshingano nshyashya kandi ziremereye zitegereje minisitiri w'intebe mushyashya uriya Gervasi Ndirakobuca
murakoze Marcel reka mushyira hino imana gice hirya no hino murabaje ikibazo cy'uko hashobora kuba hari amacakubiri umugambwe ndabona telefone ya Clavera na imana yashobora kuba atumvise neza ikibazo mukabaza kandi imigambi mishasha y'umushikiranganji wa mbere mushasha duga ku ijambo mu kanya gato inyishyu ngufi yavuze ko mu gihe cy'imyaka ibiri abo bategetsi bari kumwe hakaba hari icuka kibi eka kwikekana kuri kudeta si ukubera amacakubiri ngo yoba ari umugambwe icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri ashaka kumenya niba hari imigambi mishasha yotuma ibyo bibazo byose bitasubira kuvugwa umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca yoba afise ivuga ku ijambo
ego
icuka kibi turabizi twese tuturabye kahise ki kahise kavuga ku Burundi bwacu cyane cyane n'umugambi uri ku butegetsi turazi yuko kuva uyu mugambwe ugishyikiye ubutegetsi hari haraduka indisi cyuka kibi hagati n'umugambwe CNDD-FDD ibyo turabizi twarabikwe cyane ntibyigeze bisa n'ibyaheze rwose twarabikurikiranye no mu mwaka w'2015 n'ubu nibyo turiko turabona ibintu byibonekeza ibyo rero nabyo iyo umugambwe uri ku butegetsi hakaduka ibintu mwe n'ibyo biratuma no mu gihugu haza uruhagarara ibyo nibyo ni ibintu biboneka kandi ntibije gitunguka abari mu gihugu twagumye tubikurikira buhoro buhoro baravuze kariti bari kuja ahantu nkunguru bakicara bakabitorera inyishu imbere y'uko bikwira mu banyagihugu nibyo natwebwe mu itangazo twanditse twavuze tuti aho kuvuga ibyo by'amakudeta ibyo ntabyo twemera abantu baje hamwe baraho buhurira bita dialogue ibyo bibazo babiganire neza barondere n'abantu hirya no hino batari muri uwo mugambwe bafashe kuko umugambwe uri kurategeka igihugu kiba ikintu gikomeye cyane rwose iyo bibaye nabi igihugu cyagihungabana ibyo rero ni ibintu tubona nta yindi nzira ihari atari uko abantu bicara hamwe bakiyumvira twemwe ntituri mu nzira zo kugira ngo bahane abantu bagire gute ibyo si byo turimo ibyo dusaba ni uko abantu boje hamwe bakiyumvira bagatekereza ntibasubire kugira ibintu bihungabanya umutekano w'igihugu ahubwo bagahamagara n'abandi bari mu yindi migambwe n'abatari mu migambwe hariyo abahinga benshi mu bisata byinshi byari bya politiki byari by'uguhanura byari bya hehe byari by'ubutunzi bashobora kuvuga bati Uburundi bwacu ishusho intumbero zimeze gutyo ibyo nibyo turiko turavuga nibyo dushaka yuko byoba niwo mushikiranganji wa mbere wundi aje nibyo bibazo nyine azosanga biri imbere yiwe ibyo bibazo nyine azosanga biri imbere yiwe n'ahandi atabifata ngo abikore kuko turiko turabivuga na wene uzosanga mu minsi iza biciye bimugora
muri kamara abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turafite wundi munywanyi w'iradiyo yacu Eric Nsengimana muri neza muri hega Erika
Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kuvuga kwihinduka ry'abategetsi bamwe bamwe muri iki gihe hitezwe ko hashobora kuba leta nshasha ishobora gutangazwa umwanya wari wo wose tuga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe n'abashinjantare babiri Defense Rugema na Pierre Kavere Nahima
twese turashobora kuvuga nuko ku bijyanye n'impinduka nta bibazo tubaza ko birebire kubera ko ejo twari mu kigobe dukurikirana irangira ry'umushikiranganji wa mbere mu gatondo twazindutse tubona hari impinduka yuko leta ihari ishobora yahindutse rero nta bibazo birebire turiko turabona ko gusa nyenshi umukuru w'igihugu ariko arashaka kuzana amaraso mashasha yo guhindura leta kugira ashobore gukora neza nk'uko ariko arabishikiriza ko atariko baramufasha hanyuma kubona yafashe ingingo yo guhindura leta n'uburenganzira bwiwe kugira ngo ashobore gutunganya neza imigambi ashyire imbere ivyo leta yiyemeje na shenshane igihe yiyamamaza ashaka kuba umukuru w'igihugu kugira ashobore gushira cyane abarundi aho yifuza ko bashobora gushika ishobora gushima bashobora kuba ibintu ntibiragera neza yisubiramo kiyevariwa hanyuma akavuga ati ngomba shireho inzego by'ukuri ni inzego zishobora kumfasha kugira dushobore kubandanya rero nta kibazo kitwavuga kirimwo baje kubisikanya mu mabanga mu mutekano ntangire kuri uyu muhingamo rero ibintu byose biriko biragenda neza nta kibazo tuvuga ko dufise muri iyo
murakoze Eric Nsengimana reka duhe n'ijambo kandi Daniel Mugisha mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije mundamukize n'abatumire ngaho
barakumva muri hehe ga Mugisha
turi mu Burayi muri Finland
Finland
murafite
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga kwihindurwa y'abatetsi bamwe yamwe mu Burundi ni iki gihe hitezwe leta nshasha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
okay ndaterera nongere ndafite nakabazo aba batumire baraza kukishura ariko reka ubwa mbere ntangire kugushima kwanza ibyo prezida yakoze ni ibintu byiza ariko ku rundi ruhande nk'abarundi turavise amakenga tukavuga tuti kugira ngo twara abarundi cyane twara abanyagihugu hariho hose bisaba ko bagukunda bakwiyumvamo uwo yakuye ni unyoni prezida hanyuma shiraho ndakugarika kandi ndakugarika mu bategetsi mu Burundi ni umutegetsi nabonye natwaza umukazo kumurashura kwa yorohera prezida Evariste ndayishimiye mugabo abanyagihugu ntibamukunda kubera ko nkaho yarakora muri gabushikanaje yakoreramo ingingo yafashe zatoteje abantu benshi cyane nkizo guhagarika amataxi vero amataxi moto kubomora amazu ari ku mabarabara hanyuma ntibubaka ayandi urumva ibyo bintu rero byatumye abarundi bamwanka ni ku ruhande rwanjye mugo ndazi ko batamukunda kubera ko abarundi benshi barakenye ndabivuga ndabikuye ku kinone ni kubera yuko perezida nimba yashatse guhindura yari kuraba uwundi muntu byibuze nimba atashatse umworohera asubiriza bunyoni mugo ntasubirize ndakugarika ndakeka rero bunyoni intwaro yiwe ni igisirikare n'igipolisi n'ijoro ryo kimwe n'ibyo nabwo n'umupolisi n'umusoda intwaro igumye ari ya indi y'umukazo nyine urumva ishobora kuzohereza perezida mugabo ntiyohereza abene gihugu aha ni ku ruhande rumwe ikindi cya kabiri numva navuga nuko
muvunagure amajambo kugira mu rangirize kuri cya kibazo
murakoze ikibazo no sindakigera ko ariko reka mvuge ikindi uko yagiriye generale Bunyoni na Nyaragase no mu bindi bihangange uko mu butegetsi bw'u Burundi harimo abandi bantu benshi bagirizwa ibyaha nk'ibyo n'abarakunda kubivuga sumwe si babiri kandi turabizi ko hari abanyuruza amatunga hari abigegereje amatunga ya leta yongere afata inyungu zikurikira kuko yavuga yuko Bunyoni yanyuruje amatunga kuko tubimenyere kwa mukuyu bwa mbere yabivugira mu migani ko yabivuze ko ari bihangange byegereze ubutunzi bwa leta hanyuma mukurikirane n'ibyo bintu bivye babigarure yibye canke abigarure hanyuma umutumire abo batumire icyo akabazo nohereza ko nuko nagenda bibarize barafise icyizere neza yuko ibintu prezida yakoze bizohava bizanira umusaruro abarundi bivanye nuko intwaro y'umukazo yagumyeho n'uwo yashizeho ari muri bajya nyine batwaza umukazo yashizeho nabo nyine batwaza umukazo
murakoze reka mushanahe Rugema atangure ishuri cyo kibazo ni abashaka arashaka no kugira icavuze ku byimbiro bibiri mwashikirije mu kanya gatoya cyane rwose Rugema murara kwisaho
egome murakoze ndashimiye nuwo mushinga naye abaje ibibazo ego nibaza yuko ibyo turiko ibyimbiro turiko turatanga ngaha atari ibyimbiro ngira byo kushigikira cyane kunegura leta ihari mugabo ari byiyumviro turiko turavuga bijanye niyo mpinduka yabaye icyo no bivuga ko rero nohera ko nabivuze na kare iyi mpinduka y'umushikiranganji wa mbere ica ijaniranya no guhindura abandi bashikiranganji mu ntwaro nuko ibi bintu nibishitse kubera mu bihe bisanzwe mu bihe umukuru w'igihugu avuga ati kuko ibintu byo guhindura abashikiranganji ni ibintu byamaho ku ntwaro zose byarabaye mugabo bikaba ari uko byateguwe bakaraba umushikiranganji wese uko yagiye arakora bakamusubiza iyo bikenewe ibi rero byabaye muri iki gihe si bintu byabaye mu bihe bisanzwe byabaye nk'uko bibaye kubera ingorane zihabaye murumva rero n'ibintu bibaye naho mu byo vuga gitumbo kangira ntiyo bayihenze cyane kuko turavye kuva igihe batanguye kuyikeka yuko hariho ihikwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa n'ibiki n'ibiki sikera cyane murumva rero yuko irihinduka y'impinduka mu bashikiranganji uhereye ku mushikiranganji wa mbere si ibintu bije mu bihe bisanzwe nkuko rero uwo mushinga ntaye yarabajije ikibazo ariko arabivuga igikuru si uguhindura gusa igikuru no kuraba abasubiriye abandi uko bari basanzwe bazwi mu gihugu uko umukuru w'igihugu ababona yuko bashobora kubafasha by'ukuri burya umuhanuzi n'umuhanuzi akubwiza ukuri akakubwira ati
ndabona kanya katujanye mushe ntahehe Rugema na basabye ko mumpa inyishu ngufi ngufi cyane rwose musozere kuri iyo nyishu
ikindi naco na noca mvuga nuko nkuko nari nabicijijemo nuko burya mu ntwaro cyane cyane umukuru w'igihugu n'abafasha biwe hari ibanga ryo gutwara hari ibanga hari ibintu biguma mu ibanga bigaserwa ari uko bashaka bagatanga n'insiguro ari uko ibintu byahindutse bagatanga izo nsiguro mugabo rero ikintu nukongera ko ngaha nuko icyo twocimikirako cyane nuko abagiye gusubirira abandi nko mushikiranganji wa mbere murazi neza yuko ibyo uwo mu yabajije ikibazo asanzwe azwi mu banyagihugu yari ya mushikiranganji umuntu hari hagati n'umuntu yarazwi cyane mu banyagihugu mugabe kumenya kwazwi neza cyane nabi ibyo nabyo nyene bari bakwiye kuba yuko bizokoroka
icyo kibazo tugihe kandi n'umushikiranganji Pierre Kavena Himana kibazo cha kumushiga na he mugisha tuka kujambo Pierre Kavena matukumba
ndi ibwo twawe n'intwaro z'umukazo nkumbure ibazo dufise byo abiva yuko abantu burundi takurikiza demokarasi nkuko tuyifuza mu Burundi ibyo nibibazo byanabivugwa cyane gose ariko aho tugeze n'ibihugu byinshi turako mugambwe saya Fred n'umugambwe gumuvuga ibya demokarasi dushaka demokarasi mu Burundi muga demokarasi su kuvuga yuko umuntu wese umureka ngo akore ibyo ashaka ko yishaka avuga ibyo ashaka ko ashaka amusanga hakajigari mu gihugu aho rino hari kibazo gikomeye mugabo ngira ngo sico kibazo turiko turaharira ubu turazi neza yuko muri demokarasi cyakaba kajagari hanyuma abantu bagakena n'ubundi bazogukura avuga bati no riyo demokarasi yawe yatuzaniye iki hanyuma niwa twaze umukazo naho abantu bagakena bakamera hene bazogukura bavuga bati ntacyo byatumariye intwaro zose rero ziba nziza iyo zishitse ku neza y'abanyagihugu bakamerwa neza bakamerwa neza kuba byishakanye bagira ubworo agatera imbere ibyo turabizi uravye ku isi hose ari ibihugu bavuga bitwawe mu mukazo ugasanga ariko nibyo biteye imbere n'ibindi usanga uvuga ngo biri muri demokarasi ugasanga birateye imbere n'ibindi usanga bitwawe no mukazo ugasanga biteye imbere n'ibindi twakimaranga twogiharira mu kindi kiganiro ariko icyo tubona ubu icyo tubona ni uko abanyagihugu ntibaze ariko bukene cyane cyane cyo cya mbere kandi ni bose ni benshi ni nka bose bisaba rero yuko intwaro ihari ihangana n'ibyo bibazo abanyagihugu bafise bisaba yuko uwo mushikiranganji wa mbere aje ashyiraho imbere imigambi nka kuri mukuru w'igihugu yavyiyemereye wenyine aho yari karahira akavuga ati ubu twese tuye gufata izi ntumbero ntagire ibyo yikuriye mu mutwe atangwe kwikora ibyo yikuriye mu mutwe we n'ibyo bamwe bavuga bitanditse mu migando umukuru w'igihugu yari yavuze bazivuga bati ibyo wewe nibyo uri kubikorera wenyine murasoma neza ibyo migando umukuru w'igihugu yari yavuze harimo ibintu byinshi yaba ari byo bikogwa nkumbure tuba tugeze ngaha
ego tukiri kuri mwebwe nyine mushanahe nahimana tukiri kuri mwebwe tukiri kuri mwebwe mwavuze ikibazo cy'ubukene ukabije bushora gishora kuba ari cyo gituma haba indyane nko muri leta y'u Burundi ariko murazi ko hariho indyane nyinshi cyane gose murazi ko hariho ubukene bwinshi cyane cyane muri iki gihe mu bihugu bitandukanye ariko ibihugu byose ntibiri mu kamuryane nkuko tubibona
nacumbise neza icyo kibazo
ikibazo nuko mwavuze mu kanya gaheze ko ubukene bukabije aribwo bushobora kuba butuma haba umwumvikano muke muri leta y'u Burundi ariko murazi ko muri iki gihe ku isi hose ubukene buhari kubera imvo zitandukanye ariko nta ruhagarara kenshi na kenshi ucubona nko mu bihugu biteye imbere ingorane nyamukuru nizihe umuzi w'icyo kibazo uri he
nibyo nasiguye kare hari abavuga bati iki kibazo kije kubera ubukene bwatewe n'ingwano iri hagati ya Ukraine n'Abarusiya niho twabuze ibitoro tunguru turabura ibitoro abantu barashavuga oya tumaze yuko ibibazo biraba byaguzwe kuva kera n'ingwano itaratangura kuvugwa ibibazo by'ubukene by'uko abantu bihubana y'uko abantu banyuruza amatungo ya leta hakabaho abatunze gusumba abandi bariko barakina ivyo byatanguwe kuvuga ngaha mu Burundi ntibije rero ngo bitanguye kuba ku isi muri ino minsi oya ibi byaje muri ino minsi bya Ukraine n'Uburusiya byaje bisa n'ibihuhura ibyari bisanzwe byari ikibazo ni bimwe bita mu gifaransa tuture n'ibintu byo mu isi iheze muri imyaka iheze byagiye biduga nicyo gituma mvuga nti ni ibibazo bikomeye biteza guhangana nabyo ni ibibazo bikomeye biteza guhangana nabyo ibyo nabyo byerekeye abategeka yuko abo ariko ubutegetsi bashwara cyangwa bakagira gute ibyo bihugu byose birabaho ugasanga umugwi uri ku butegetsi bakavuga bati jewe ibi no bitunganya gutyo wundi akavuga ati no bitunganya gutyo ugasanga ntibumvikanye ibyo turabizi no muri bihugu birabaho ariko ibyo tubona ubu harageze yuko abo bari ku butegetsi baronderera no mu bandi batari umugambi uri ku butegetsi hari abahinga benshi bamwe bahamagara ngaha bava mu Buraya bava muri za Amerika bakaza ngaha bagasigura kugira iki gihugu kiveyo kukugwa
ndabona kanya kihuta cyane rwose mushyira na himana
kandi zatanzwe n'abarundi ibyo bivyo dushaka yuko ubyo utangura kuja mu ngiro umushitiranganji wa mbere agiyeho akabifata mu minwe akumviriza abarundi bose kandi agashyiramo abahinga bose no muri leta bakajamo
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na François Nduwimana muri neza muri hegafu Nduwimana
yarikogwa yashimo ningira nk'ikana na leta yarasanzwe arimo
ndabona telefone ya Nduwimana isane yicitse ariko yari kwavuga ko ibikorwa umushikiranganji yakuwe bunyoni byabikorwa bishimishije ntiyari bwaheze icyimvuro ciwe reka ariko tuje ku mushikiranganji Juvenal akora ingingo muri Veneza Juvenal muratwumva?
Allo?
Oui, muratwumva?
Buhoro mubaze ikibazo cyacumbije neza.
Oh, hari umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika twaduhaye ijambo. Juvenal muratwumva? Ndumva telefone yiwe nayo nyine itahari reka rero tugaruke ko mushe ntahe i Defense Rugema nawe nyine agire Juvenal muratwumva
yego
muri hehe
Mukanya
gato cyane gose iki kibazo cy'imbyiro duga ku jambo.
Bo, gente se cyo imbyiro nabona yuko habaye ibintu kagimishikira ngandi. Eh pidere ko ibyari byinshi bitugoye byaza kubyara politiki y'intwaro twigira ko bigiye guhinduka tubone by'ukuri twiga karongi ibyo twifuza neza nk'uko byariko biravugwa nari ibintu bidindira bikabura bitoro isukari ibintu byinshi abanyagihugu batoba tusanga dukenera rero twizere ko kuba n'imyaka keza kuko ibintu bigiye guhinduka kugira natwe umunyagihugu mutoya aronke icyo yifashisha.
Murakoze Juvenal, turakumva hari ikibazo ufise?
Yego, nta kibazo kwa rugushirije ntererano yanjye.
Yego, reka dufatire ku cyo cyumviro cyawe tugihe abashinzwe turi kumwe mu shinga ya defense Rugema. Juvenal ati reka turizeye ko ubu hagiye kuboneka inyishu z'ibibazo bimwe bimwe nkora mutima ibibazo by'isukari eka igitoro n'ibindi. Muribaza ikintu impanuro mwoha nka leta nshasha kugira ngo ibyo bintu byose byabaye nk'ibibazo mu minsi iheze, ibibazo bitabaye ku Burundi gusa byabaye n'ahandi mu bindi bihugu, kugira ibyo bibazo eka ingaruka zabyo zigabanuke cyangwa zihere ikintu ibyiyumvira mu tanga nk'ibi.
Egume biragoye kugira umuntu avuge yuko iyo mpinduka y'umushikiranganji wa mbere izotuma ibibazo byari bihasanzwe bibaho kuko aba iyo mpinduka, ariko nibaza yuko ibundira niyo ntambwe ya mbere yo kugira ibibazo bihari bitoregwa inyishu. Ariko rero ikintu twovuga ni uko hariyo ibibazo u Burundi bwari gusanganywe, ibibazo by'u Burundi kwabwo. Ibyo bibazo rero by'ingwano za Ukraine n'Urusiya byatumye haba ibitoro n'ibindi, izo nabyo n'ibibazo bishobora gutorega inyishu mu gihe icyo kibazo abatwara bagifata bakamenya ngene bagitorera inyishu nko mu byerekeye kuronka ibyo bitoro, hanyuma abanyagihugu bakabihonka ku rugero rumwe hatabaye ibitoro bya magendo n'ibindi n'ibindi. Ugasanga n'ibindi bifungurwa ari isukari n'ibindi ugasanga byose bironkwa habaye magendo. Ibyo bintu rero byo gutuma haba fraude yo kugira ikintu kiboneke, nibyo bintu bigoye kwicarigwa. Haba habonetse bike babisangire uko biri, uko niko byogenda. Hari ikindi kintu gihe nohereza ko nuko ni nk'impanuro twovuga twoha umugambi uri ku butegetsi
mu kanya gato y'amasegonda 30
nabivuze yuko ari ibintu bisa n'uko ari ingorane zivuye mu mugambi kandi izo ngorane zamaze iriho. Ibyo rero no kwirinda yuko umugambi uri ku butegetsi uzumve neza yuko ingorane bashobora kugira bishobora gutandukira abarundi bose banagihugu bose
yuko mukanya gatoye cyane rwose. Ndabona akanya kagiye mushi na defense Rugema, reka duhe ijambo mushi na Pierre Claver Nahimana. Mukanya gatoye cyane rwose ibintu mubona byokorwa nk'uko umunywanyi Juvenal abisavye na leta nshasha kugira ngo nka vya bibazo by'inkora mutima byaba mu misize mu Burundi birangire hoko guki yo leta yokora iki? Mufise amasegonda 30.
Ego itwica twarageze kukivuga yuko hateza gushigwaho umuntu afatiye ingene igihugu gipanze, kuko ingorane nyamukuru ni uko ubutunzi dufite buri kuramanuka, igihugu cyacu ntikicimbura ibintu bihagije kugira ngo abanyagihugu baronke ibibatunze neza ibihagije kugira dushore makungu turonke nayo amafaranga y'amadolari kugira ngo y'amayero kugira dushobore kugura ibyo dukura hanze. Izo ngorane zose z'igitoro z'imiti z'ibiki byose biterwa n'ibyo rero hateza gushigwaho intwaro ishimike cyane.
Pierre Claver Nahimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwa hayi radio ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye nawe mushyira na defense Rugema ku kanya mwa duhaye mu gatanga inyishu ku bibazo bitandukanye by'abanywanyi bacu. Turashimiye ingenieur Nelson, tukadushimiye na CD yadufashe kugiranya ibiganiro. turabashimiye mwese nababaje ibibazo eka nabakurikiranye amakuru yacu mbwire amahoro mwese n'umugoroba mwiza.